Umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga na ya leta kugira abawugize batanga ico bise icigwa ca kahise cerekana ingene intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze abo zahitanye umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane. Pierre Claver Ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yaseguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza ari bo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ivyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze. Ndayicariye avuga ko ako kahise kunyuwe nico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'1972 icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka.
Twabwiye tuti mwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya 70 aho Abarundi barenga 200,000 aribo tumaze guharura batowe mu binogo kandi abo bapfuye benshi bishwe n'abahutu ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bariko bagerageza gukingira abahutu barishwe harabaye imunyabwoko yakorewe abahutu bo mu Burundi.
Naho biruko hari umuce w'Abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo ni nk'ishirame ase genocide cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi Sever bitanywanisha nyabu na bicanishamwo Abarundi. Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryoshirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimwo inyungu z'abatutsi.
Kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo n'ubusera nta gitangaza kirimwo ku ntumbero bahawe baba mu Rwanda ni hasi raba mu Bayahudi muri ese yugo bya kera cyemejwe n'abantu oni kandi ibyo ibihugu bya amaleta yose y'ibihugu yarashobora kwishyiraho inzego nka FPR kabo ntibabishyize ngo kuko naho bongira abari ukukanganiza atariho ni nta rundi rwego na rundi ufite uburenganzira bwo kwemeza ko muri iki gihugu cyangwa muri kiriya habayeho nako dusaba yuko oni ibisambura
gusa ari n'ayandi mashami yigenga ashima ibyo bikorwa bya Sever muri za kaminuza. Ishami Fordcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama byabwiye Ijwi rya Amerika kwicegeranya kiriko kirakwiragizwa na Sever ari cy'ukuri. Gerard Hakizimana atwara Fordcon F
ko ari cegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari honyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakorewe abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe. Dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe Abarundi tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri kazoza.
Umunyepolitike Frederico bamvuga inyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu agaturuka no muri ubwo bwoko umugwi Sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikorwa bya Sever atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi. Bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro i Arusha vyashizeho uwo mugwi Sever abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho.
Ikibazo si subuhutu canke subututsi, ikibazo ni ingene igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca haba ikibazo. Mbeko se NDD-FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yokwemera kwikora mu nda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka. Ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nka rumwe kugira ngo barabe ingere nabo nyene bo kwikingira muri ayo mashobora kubagira ejo.
Kuvuwa mugwi Sever ushingwa mu mwaka w'2014 izo mpari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafite ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.